intererano no y'ugwaruka mu gusubira kubaka igihugu kirangwamwo amahoro n'umutekano ku barundi bose.
Gwaruka, wa muri mu Burundi canke mu mahanga, urafise ijambo kuri kubu na kazoza k'igihugu cawe. Radio Inzamba iraguha kanya kugira ngo utange intererano yawe.
Ni mu kiganiro dafise ijambo.
Kaze mu kiganiro ndafise ijambo cyo kuri uyu wa gatatu kigaruka ku byashikirijwe n'umukuru w'igihugu kubijanye no kunyuruza amatungo ya leta muri komine Kiremba y'Intaranguzi mu mpera y'Indwiheze. Ikiganiro mu gishikirizwa na Idi Claude Ninazwe.
Ndafise ijambo.
Nkuko yaheruka kubigira mu ntara ya Rumonge, Evariste Ndayishimiye yarakariye imbere y'abanyagihugu ingozi mu stande rwa komine Kiremba muri iyo ntara nyene. Umukuru w'igihugu yaragarutse ku nyonyezi bwabaye muri iyo komine bwagirizwa uwo mu stanteri nyene, akagiriza n'abagize inama mpanuza jambo iyo komine ko ataco bakoze ubwo busuma buhagarare. Ibindi tubyumvirize muri inkuru ya Valerie Muco yaciye mu makuru ya Radio Inzamba kuri uyu wa mbere.
Pascal Sebigo yagirizwa igurishwa ry'amazu ya koperative yitwa Akanovera yo muri iyo komine ya Kiremba y'intara ya Ngozi. Ayo mazu abiri yubatswe ku miliyoni zirenga ijana ku mugambi wa Prodema, akaba yubatswe ku mutumba Kabari muri zone Musasa. Musitanteri wa komine Kiremba akaba yazigurishije miliyoni zitarenga zitatu. Uwo mutware yagirizwa kandi igurishwa ry'ayandi matongo ya leta abiri ari muri iyo komine nyene. Ku wa gatandatu uheze, umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yaragabishije Pascal Sebigo arongoye yo komine ya Kiremba, aca atuma buramatari mushasha wa Ngozi kuja gukurikirana ibibazo biri muri iyo komine.
Muzitamiri ijyanzu y'amakoperative nzesange wayisurije muzitamiri wa Kiremba amakoperative kuyambura ijyanzu niwe wayubatse, hajya wayigurisha niwe wayubatse. Uransanze ugurisha ikintu miliyoni zitatu, uwo muntu akicaye muri banki akaroga imiliyoni mirongo ine akaba arizo wamuha, agiye kugwakiriza ibitera soni. Ibintu biri kubera muri komine Kiremba nzesange byahetse. Buramataru gende ubanze ubwire abenegihugu b'Ikiremba mwicare kuri sare bakubwire ibibazo byose bihari, bikenewe ko mututanira hava ntagende, bikenewe yuko abari mu nama ya komine bavaho ntibaveho kuko natwe bazamariye abenegihugu. Emwe Kiremba niyo komine ya mbere nabonye nimwe ibibazo byinshi, ukayoberwa ko hariho abantu bagize inama ya komine, ukayoberwa ko hariho abarongozi ukabura na kimwe. Nimunduhishe umunsi nzoza ntimuze mutinye kumbwira ikintu cyose bazaba baranyegeje indongozi zayo. Kuko nta wicira urubanza, ubu narabibonye, nta wicira urubanza.
Amakuru avaho nyine Ngozi avuga ko ubuguzi bujanye n'ayo matongo hamwe n'inyubakwa za koperative byahagaritswe n'ubushikiranganji bujejwe uburimyi n'ubworozi kuva mu kwezi kwa kane guheze. Ayo makuru nyene avuga ko izo nyubakwa zagurishijwe amafaranga menshi ariko handikwa make.
Ntiturashobora kuronka mu standard wa komine Kiremba kwagira ico avuze kuri ivyo yagirizwa. Ikiganiro ndafite ijambo mu kanya kibandaniriza ku vyumviro vy'ugwaruka, baratubwira ico bavuga kuri ivyo vyashikirijwe n'umukuru w'igihugu ku bijanye n'ubwo bunyonyezi.
Bazogutosora bo bagenda n'ibigiga bakuvugire n'ibyo wewe utigeze uvuga. Bamwe bigira inama kandi tuzi ko ari ingwe z'imibango, bakaguhenda ko n'ijuru uwo baribona. Naho n'amasisitema aguma kimwa, ababiloni bo bakina abantu nk'umupira.
Duhe ijambo ugwaruka Leonce ari mu Burundi ati ntihari hakwiye amajambo meza gusa mu gutuza bakaboko, hakwiye nyabuna ibihano.
Byukuri uri kuraraba ukuntu iki gihugu cyacu cy'u Burundi abategetsi bariko baragitabagura, bariko baribaza yuko ari tongo rya base, sinibaza yuko nabo bantu bona kazoza kabo aho kazoherera. Simbona ko bariko barategura kazoza k'abana babo, abo bazovyara bazabamuka ko bariko barategura uko bazobaho neza. Rero byukuri uri kuraraba mu bisata bifite ubuzima bw'igihugu ingorane. Nakamara mazaho nka mustanteri ashobora kugira icadandaze akadandaza ikintu kiri muri komine ni ngorane ni bwa butegetsi bubi bw'isesagurwa ry'amatungo y'igihugu kwiba kwica kwangaza abanyagihugu rero nyine icyubahiro mukuru w'igihugu nuko abivuga mugabo ni wasi wasi tu n'amajambo gusega amajambo asosa turayumva n'ukuri turayumva kandi yego tukumva ko bigiye kugenda neza mugabo ntibijya mu ngiro rero by'ukuri nk'abantu nk'abo abategetsi nk'abo baba bakwiye kubogozwa bakava mu mabanga y'igihugu kuko hariho intungane zishobora kuba zotunganya ibintu by'igihugu hariho abantu badafite ibyo byabagirizwa bashobora kubungabunga iby'igihugu ego kuba ngo abaje n'aba ba komine bariho none reveriyo ndi kuriyo umwe yaheruka kuvuga ko nguza na kaburimba ariko iziga canke abona ngo amuha miliyoni zitanu ubu ni watwara umugambo sende defted yavuze ati umugambo sende defted n'igihugu none mana yanjye ahubwo abarundi turakwiye kuvira hasi rimwe ako n'agasuzuguro ho gusuzugura abarundi kabisa rero minisitiri wa mukuru w'igihugu yega amajambo ni meza arashyikiriza ariko ntaja mu ngiro rero abarundi nk'ugwaruka jewe nosaba ko amajambo asosa ntaho dukeneye ntihabe ibikogwa kandi biteza imbere abarundi biha amahoro abarundi
kamera ari mu Rwanda ati umukuru w'igihugu yagize neza n'abakingiye ikibaba uyu mustaneri bohanwa
ni gikogwa shima cyane kuko nabandi n'abacafatiraho akarorero kudasubira gukora amakosa cyangwa amafuti nkayo uwo wa mbere aba yarakoze ikindi nacu kandi ndibaza ni gute vyashitse gute bikagera iyo hose hariyo n'amampanuzwa jambo ya komine ahubwo no mukugira ayo matoho gico nosaba nuko niyo n'amampanuzwa jambo nayo nyine bayigira ko amatohoza kuko nabonye nurumva akazi karabananiye akazi bahawe karabananiye ibyo bashinzwe byarabananiye n'ico gihe nabo nyene bagire ko amatohoza sino igikorwa nashimye cyane kandi aje abandanye ko nyine kugira nabariya bose basanzwe bakora amakosa biyegeje bashigwe ahabona imbere y'abanyagihugu yego ariko kandi bije mu ngiro ntibibe amasigara cicaro bije mu ngiro ayo matohoza kogwe hanyuma basanze ibyo bamwagiriza ari byo abogozwe mu mabanga ajejwe ariko kandi niyo nama amanuzwa jambo ya komine nayo nyene bagire ko bayigira ko amatohoza
tuje kuri Delisa nawe nyene ari mu Rwanda ati guhana ni vyiza uwivye ariko nabandi bose borondegwa bagakurikiranwa n'ubutungane
umukuru w'igihugu yafashe icyemezo cyiza cyo kubungira kamatohoza kandi ayo matohoza nimba zokogwa koko byo bari byiza cyane bibaye na byiza akabogozwa kubira ko ibintu bibabaje bitahumuritse ikindi novuga nuko kuba byarashitse hiyo suko bitamenyekanye ahubwo bikogwa na benshi ugasanga uwuguye mu mpoyero n'uyo bitavuze yuko ari we wenyine n'abandi barahari ahubwo ese bose bokogwaho amatohoza abagirizwa iryo nyonyizwa bose batayinze bararaba nkunzi canke kamwana wa mama nicyo novuga igihugu kikajamwo icyo novuga ukuri n'ubutungane ni ikintu gikenewe cyane ukuri n'ubutungane ibyo bintu bibonetse akamwo no gukundana byo bafyita nibeza yuko nuko kunyonyiza ibintu ubwo kwikunda ubwo bukunzi bw'inda byeba bikagabanuka n'ukuri naraba umukuru w'igihugu agira icyo akora abikurikirane neza nabo babasigaye bandi abakorere ko akitaye yuko ari mu mugambye wiwe icyo bari byiza
King ari mu Burundi ati hamwe ibyavuzwe byoja mu ngiro byo bari byiza
yari mvugo bibaye ingiro byo bari sawa ariko nuko yari amajambo gusa amanabikurikiza kuko muna maze kuwa ya agirizwa ikino nukoba matohoza yini chaanga
wakawala yuko alimu ukule chaanga wakawala yuko jia agirizwa
mimuriko wamaze kuwa na mimuriko kabisa biza chaanga kukumura yu mabanga ino simbona ko hari icho jofasha mugihe tabaya matohoza niwangia matohoza walawe nao vikorana walawe yona mamigazambu ya nimeze kanda usanga bari kumwe kukurumba niyo shokuri vino uwe njene hanyuma apesa wakiongerezi viwe niwa vivone embo na vikora nuko boronde chatu nge aliko nuke mbuki tabi mjira leka chako usanga nao wa mkura mwindi mitu kasanga mkivindi poste isumbi mwa yari mwa cyangwa bigenda gute
Dinai ari muri Kenya ati vy'igihugu n'ivyo mugambwe uri ku butegetsi n'ivyari bikwiye kwiteranwa mukuru w'igihugu nawe yogwanya ukudahana abagira amakosa aho kuja gukarira imbere y'abanyagihugu gusa
ntere ngaho nyene ndumva gusimba bavuga ibintu byagiye bigurishwa bitse cyo mategeko n'ubuga yagiye perira kubwo inzego no mugambwe byinjira na kandi bitari ngombwa yuko umugambwe winjira mu nzego za leta kuko umugambwe n'inzego za leta biratandukanye itego bwo ari umugambwe sibyo umugambwe n'iyo turatwara kandi urumva rero mu gihe nawe yakoreshejwe amakosa akabyemera ndemera abategetsi bagiye batanga imihoho mu buzima bwabo kera abana gukoreshwa n'imigambo cyangwa gukoreshwa n'indwanira kubera ibintu nk'ibyo byibaga perezida nyirakwiye no kubwohubwa yakwiye gutanga ingingo cyangwa ingingo ntarengwa nka Sebarundi akavuga ati itegeko ntirikurikizwe kandi ntibafite ijambo rya nyuma amakosa yose aba nawe ayarimo kubera ategerezwa kubwira abenegihugu yuko ategerezwa kubwira ku itegeko ry'umukuru w'igihugu apana ku itegeko ry'umugambwe cyangwa ry'imbonerakure kanaka ibyo bintu ntaho byari bihuriye n'ubutegetsi bwa leta ndumva iby'amatangazo yo gukarira muri stade nta nubwo byari bikwiye kubera ubwo yagize amakosa cyane ubwo yari akwiye kuvuga ati ingingo niyifatwe kuko hajya nyine kuvuga ati abantu bagira igihe nk'ibi bataravye ngo ni umuhonorabe ngo ni umukuru w'umuganga cyangwa ngo ni imbonerakure kanaka
ari mu Burundi abona ko nabafasha umukuru w'igihugu wo kwitaho nabo kugwanya abagira amakosa mu barongoye
no kuwa mu hutu tacho ariko akora hasi hejuru akora ku mezi y'igihugu rango abantu ko nabo ni igihugu bwo kuri ko nabakosora hamwe tuko twamushimira cyane ariko kuba bari umwe nakubagira dwe tukasaba ngwaruka tukasaba njinjego tabinje ko kimufasha cyane inzu ku musira asikandaza nabo ni bamanuke bakurikira nabo bakiyitwe kuyinda mu kamu kuri rugo kwa rugo kufata ingingo ariko nabo asikandaza ari bo bwa matari hama muna makumi naho bo bari huko nyine n'icyo dukitwa muna ntwa muna makumi ne bari ko akora kuko imwe yose kandi aba ina makumi ne ihari n'ere yitwa tabinje ko mu kutsaza ko tarakije cyo soboye kugira ngo abone kugira kwa makosa kugira ngo ibo bakosore bari ngombwa abone basubira iki aho leta yo twamushimira tukubuki ari ku rutuna hakuje n'inzego nka mushikanganzi ubusanzwe anyi nabo nyine bamanuke barabi mu bisitafatse yizwe yuko atabantu ari bakora ibintu nabi ni batsi bo bamufashe kugira ngo nabo nyine ibintu kinene yeje bamufashe umufasi kutabura murabisa kuko nawe nyine uzamuka hasi wese mushobora rumwe rero ngo kwaruka umufasa byo ibintu binene yetse hamaze kuna gutusika gakore ico nje yitswe yaya no ya komine yabo babashobora matari yabo babwe matari babandi ni baraba hose tamitse ni yitse bakushure
turacari mu Burundi timewo abona ko abarongoye abandi kenshi bashigwaho baravye umugambwe barimwo ari nacho gituma bigira ivyo bashatse
Uri kuraraba ibyabaye ikiremba cya Ngozi kurujya musitante yagirizwa ubunyonyezi kugurisha inyubakwa zari za komine biboneka ko muri iki gihe abategetsi benshi batwara ntibazi kizira ntibazi icyo bakwiye gukora n'icyo badakwiye gukora kuko inyubako nkazijya ntushobora kuzijya bene umurango babona kandi uri umutegetsi azi ko ibya leta bishobora gukurikira ntibashobora kuzijya ku mugaragaro biboneka ko reka nta mutima na mutoyi w'umutware yashyizemo ikindi nacyo abahanuzi biwe abo baba barakoranye mu kunyonyeza ubutunzi bw'ijya komine atari aho baba barashatse kumusuka baba barashatse kumbure kumukwegera kugira kumbura hape bamusubirire ariko nabo bitegereza kubasubira ko kuko icyo baba bagejejwe no kugira bamuhanure si ukubwira bamute mu kaga ariko nkagaruka ahandi nk'ugwaruka nkabona yuko abashyirwa imbere kugira abatware ntibabibereye n'abantu usanga batora kubera umugambwe umugabo ata butwari bafise rero nkavuga nti leta y'igihugu cyacu irakwiye guhindura abatware kugira umuntu bamuha amabanga akabanza kuraba icyo amaze ntibarabe ko ari mu mirita gusa bakaraba icyo amaze icyo yomarira abatwara ndetse n'icyo yomara aho atwaye kuko umutware mwiza niwe uteza imbere ahari ndetse akereka umuco mwiza abarongoye
Greta ari mu Burundi ati ni byiza ko hotohozwa kuri ubwo busuma ubu bwagirizwa agahanwa
yego ndabibona bamubwira ko amatohoza hama bakaraba ikosa yagirizwa ko ari ryo hama agahanwa n'amategeko nk'uko amategeko abivuga bishobotse ari gukurwa ku ubwo ashyirweho ubundi nyine abishoboye nuko navuga mbagira amatohoza barabe basanze ikosa yagirizwa ari ryo hama bahanwe nk'uko amategeko abivuga
Clark ari mu Burundi ati uwumvirije iby'umukuru w'igihugu yavuze ikiremba hoba hari amakuru atarafise
tugiye turaraba ibituma ibyo bintu yoba yarabivuze bishyitse imizi miremire kuva umugambwe ushyitse ku butegetsi twagiye turabona abategetsi imbere yo kuvuga amajambo no gufata ingingo baraba kahise k'iyo ntara bakaraba n'abantu bo baba babangamiye bafitaniye ingorane nyinshi aho tuca tugaruka gatoyi kuri nyakwigendera umukuru w'igihugu yapfuye Petero Nkurunziza igihe ariko aravuga amakomine ngo bamwe ngo data ngo asukuye yashyi atanga akarorero intara ya mbere ngo isukuye neyo intara ya Ngozi hanyuma acagira akavuga ngo intara zirimo imyanda myinshi akavuga ngo n'intara ya Bururi icyo gihe yabivuga twese twarabikurikiranye twasanze ari uko intara ya Bururi havamo reho nari Nyangoma nawe tukaba tuzi yuko batacana uwaka kuva mu ishyamba hose baguma bafise ibyo bagenda baravuga ngo yagiye aronona ariko umugabo byaragaragaye yuko nabo nyine baca babikora nabi hanyuma rero icyo wacatumye umukuru w'igihugu ubu acagira akacavuga ngo gukomene kiremba mwe n'abantu bajamo ngo bariko barakora iki nuko muri dore amahano za jambo amapfa dusumira umenga agatogwata nawe nyine yobarimwe none icyo cyatumye abivuga kandi azi neza yuko umukuru w'inamahano za jambo yari yageze amatohoza aranagomba guhagarika ubwo buguzi bw'iyo nzu umusitanteri yadandaje ariko yaramurekuriye ko ibihangange byo muri mugambo uri ku butegetsi abaramurekurira ko abo muri dokimantasiyo ku buryo yaciye atanga imihoho none tuvuga yuko ibyo byose byabaye umukuru w'igihugu atabyumviye nimba atabyumviye none akakugenda kuri stade akavuga ibintu kandi nawe nyine akisa bamuha amakuru dufate rero ko bamuha amakuru aribo bamuha amakuru nabi cyane
Clark arerekana kandi ko hariho kamwana wa mama mu gukurikirana abakora amakosa mu Burundi
rero rero ikintu nagomba kuvuga kuri ibyo nagomba kuvuga yuko ubu muri iki gihugu naho birirwa baravuga ngo ubutungane ubutungane mu Rwanda bubisingamitse umukuru w'igihugu kuko tugiye turaraba ingingo yari barafata duhe mu ntara ya Rumonge turaje ujya mu konse wa guverineri yakuwe baramurenganije cyane kuko byaragaragaye neza yuko ajya mu ntara ya Rumonge abategetsi bose bari bafite amakosa turaje kuri buramatari
Njumbi kanari ninge ni akshaye kabula matari. Swai tu biuka shi tibu jumbra shi kamu kor. Mene gu shana masa haramu koran. Njumbi kanari yuko. Afisa wa pari waba wa shiwa gena kumu bugira yuko. Changi ngangu sve ya mugini. Kuko bila gara gara neza yuko. Mingara afisa wa katinya muli guvernem. Daya tu yatuma gula matari. Lega haja ne wabu tengo so akwara wakura jizamu nani. Mbe weko vyamura ni kumukura. Mbe kwe ya la giza matoza. Akabuka nindu ya danda jwe. Akabuka na mahera ya guzwe. Na mahera. Waibuzi ya shia za kuipoteka. Kugira wa muhingu rane. Zoni jozo kia wiku ye. Noni hacha genda fashi ingi ingo. Akabuka tu mutane na shabogo. Dugi lango. Haringona ni zari. Mbaga urumba kwe ya shia bomba kumungi ha ukwewa wa matari. Nilango kumbure haya matelefone ya za ya mazi kumungi la kia. Mara ya marijo ya nuliku la vuga. Wamenya kuwa muna tariwa wa mugenye. Kuko tulamaze kuona muliki jirugu. Umenga hari haba anu. Na kogu wako. Kutu gie tulalabi. Jovido si higwa libugisha. Misukari itoro. Aha ayo tumba kumanya giko ya taza zija nime. Agula. Apuge yuko. Ibi nujo si higwa vilaba. Gitazi. Ema ama. Misukari. Ema ama. Ibi jomka mchamplaruti. Ema ama. Ibi toro. Ibi nujo si. Changu butunga. Beko tulizi nisi tumba. Hari haba anu wafira mubusho. Kandi. Bareko wala sabi mubusho kugira ngo waze kuiboza. Ugilinjo vyo osin hapi azi. Jowa lero ito na goma kuchambuga umunu aseru kila awani mugwaru. Kwa goma nubu tuge tu wasabi. Nukuri umunu wesi. Nige asomi itavo. Hari hivi nubishu umunu bulo lero gishu muna shua gutora kugira ngo. Ashole kuitezi ndeni. Dage vila nawa waza chane kumba. Hari kwa tumila kukisha abgeni mwani jizemu uru. Uni na wazi njene igwa la wagira. Izo nimi nyo wate chane, kuko niliku vila gara gara neza yuko inuwaru. Ilangwa na ugi chane, vule vule chane, kani nukui gungi lako, kani haro na unu gugu 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 lahadu, umingani na kogu wako. Yesu na gonga musa mugu waruka. Na mugura ama nura kubivu gavati, musa angila inhono yiki vilu mutegesi, ya maragusha akaributari. Na goma na wasawe lero, nivazi waruga mumitegu ya wama tegesi watu, wama tumagongena mukorivi, na watabdi wa shogora. Na goma kuwasawe lero wa hurumbile, iliko. Kwa mdiwa tezi nde, hani zini na dewe duteshu mganya, kutamu migado, kugirane, nimi dame kujamu kutari joros. Hariko, tana hami mdo dushika. Mama ya mika, enura kubisa.
Ikiganiro ndafite ijambo aniyo kigarukiye twacirya nino ibyashikirijwe n'umukuru w'igihugu kubijanye no kunyuruza amatungo ya leta byabaye muri commune Kiremba mu ntarangozi ugwaruka hari ugwabishimye runasaba ko byo bandanya n'abandi bategetsi bakabifatira ko akarorero mu gutuza inkozi z'ikibi zinyonora amatungo ya leta urundi gwaruka nago kwerekanye ko kenshi ibyo umukuru w'igihugu avuga ari amajambo afise intumbero yo kuryohera abantu ariko ngo naheze ngo ajane n'ingiro kuko usanga hari bakaboko bamenyekana ntibaheze ngo bahanwe mwakoze gwaruka mwari muri kino kiganiro namwe mwese mwaduteze amatwi naho kurindi sango
cari kiganiro ndafite ijambo mushikirizwa na radio Inzamba agateka kawo.